cy'icyubahiro umukuru w'igihugu yahaye umubonano umukenguzamateka Jim Inhofe yarahererekejwe n'umukenguzamateka Mike Enzi akaba ari uwo muri mu gisagara cya Wyoming mu ntara ya Wyoming, naho Jim wewe akaba ari uwo muri Oklahoma. Bakaba rero bari baje kuramutsanya inshuro mukuru w'igihugu nk'uko bakunze babikora. Bakaba babwiye ko Mike Inhofe we yari amaze kuza inshuro zigera kuri 8. Bakaba rero batangiye bamenyeranye, bakaba bari baje kugira ngo n'ubundi babandanye imigenderanire iri hagati yabo hamwe n'imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri, u Burundi
mu majambo make cyane rwose, ikintu bashitse ko n'ikihe, ikintu bayaze cyane n'iki?
Cyane cyane umukenguzamateka Jim Inhofe yashimiye inshuro mukuru w'igihugu ukuntu akoresha ibishoboka byo kugira ngo Uburundi butere imbere, akanamushimira cyane cyane yuko ari umukuru w'igihugu yashyize imana imbere. Ati na twebwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko dukora mu kazi ka politiki, imana turayishyira imbere. Ati turanafite n'umugore dusenga imisozi kwa gatatu, ibyo bita breakfast. Ati turasenga, ati igice cyo turanasengera n'Uburundi. Ati ejo twakwibaza yuko twabandanya tuzashyigikira mu bikorwa mu kazi ka minsi yose byo guteza imbere igihugu. Ati rero icyo mwakora mwatubwira ibintu biri imbere, mushaka yuko ibihugu biri Uburundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikorana. Abenshi rero umukuru w'igihugu akaba yabwiye ko igikorwa kiboneka cyo kirakorwa ubu ari kugira ngo Uburundi buheraheze igikorwa cyatanguwe cyaturutse mu masezerano ya Arusha, kugira ngo Abarundi bamenye ukuri, bamenye n'ukuntu bashobora kubikoranira kubyagiye bigakurikirana kuva Uburundi buhabuze nka yo kwikwira kugira, kuko abenshi barabizi yuko igihugu cyagiye kiraca mu bitari byiza cyane, bikaba n'ubyibandanya bigaruka saro turaba ukuntu twabikorera ngoki hasigaye tubandanye mugabo twamenye icyagiye kiraba muri iki gihugu.
Muri iki gihe hari ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ibiganiro bihuza Abarundi, cyane cyane ibibera hagati byarabaye, ariko ibiganiro bihuza Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bibera i Arusha byabitekanijwe ko ibyo biganiro bibanda bizoba muri uku kwezi kw'icumi. Ibyo biganiro ku Barundi benshi no ku n'ibihugu bicuditse n'u Burundi, ibyo biganiro byabateje cyane rwose. Hari ikintu wavuze ku byerekeye kwihutisha ibyo biganiro bihuza Abarundi?
Icyo kicyo cyerekeranye n'ibiganiro nk'ikigize ikigaruka mu biganiro bagiraniye uyu munsi. Mugabo icyo nzi ni uko ibiganiro byabaye mu Burundi mu minsi iheze byari bigizwe n'imigwi ibiri. Hari ibiganiro byabaye hagati mu gihugu birangwe n'umugwi NPA, hakaba n'ibindi biganiro byari bihagarariwe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania. Ibyo nabyo rero ibya mbere byaraheze umugwi watanze icyegeranyo, kandi n'icyo cyegeranyo kikaba cyarakorewe ko aho nka bimwe mu byari mu gihugu bari basanze bijyanye no gusubiramo ibyirwa shingiro by'u Burundi, haci hajyaho umugwi nawo nyine uwo kwerekana ingingo zimwe na zimwe zohinduka. Icyo gikorwa nacyo rero kikaba cyegereje kurangira. Mu byerekeranye rero ibiganiro byabereye hanze nk'uko mubizi, byaravuyemo ibitari bike aho n'abanyapolitiki batari bake bahavuye bataha, abandi nabo abitwa ko bari impunzi batari batahabwa imirishi ku mirishi nk'uko mubizi, na cyane cyane bava mu gihugu bya Tanzania, baba abanyapolitiki cyangwa abenegihugu basanzwe bagiye barahunga ibihuha ku byabaye bwa mu Burundi. Ibyo biganiro rero biboneka yuko abanyapolitiki bari bari hanze bafite ibyo bashikirije, bakaba ibyo bashikirije bishobora kujya kurekwa gukorerwa ko mu gihe ibiganiro byaheruka babandanya ngaha mu Burundi, kuko nk'uko mubizi kuva na kera na rindi Abarundi bamwe baganira nkaba ntibaberewe yuko n'ubundi bajya bandanya baganira, umuntu wese uzaba ashaka gushikiriza ashobora kugishikiriza kuko hariho Leta bitewe n'abenegihugu.
Muri iki gihe nk'uko mubizi mu ndwi iheze harabaye ibyemezo bibiri vy'umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ujejwe agati y'akazi muntu, aho vyibonekeza ko hariho ibintu vyereka agati y'akazi muntu katubahirijwe mu Burundi. Ico kibazo ntabwo senateur James Inhofe na senateur Michael Enzi bigeze bakiyagana mukuru w'igihugu?
Nk'uko nababwiye, abo bakenguza amateka baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baje cyane cyane kugira ngo bumvirize ibiriko birakorwa hagati mu gihugu, kugira ngo igihugu okiyale kucho kucinu wa mbele kutendele bakawa tagereo mulizo vinshi usanga imena mbele vigaruka kuminyo mabikenda vera vigana higieno vina kuiza za internet aliko kumu kimba nje na ubile chumba kivundu kumkavuga nti mwari kuri kiranye amana maraba ye mbiza jeneze ize kiranyo viraba vya yushikikiwe nili kubu vijundu ya Afrika barele kana yuko izagiri randikwa niyo mbili ibuwe kwa nila iteka ya katika kajina mungu alimi nyoma kandi lero mkamara mwenye yuko nabavu dango ngo wafate indo ngo zacho wajane ngo ilahe mungu holande yari bintu zewanu uvona yuko vizudize vishakira dafise ukwenye ni bihugu kinebele hamudiku kwa lero wanashaka tunate ni zati niyo pepeli iwoneka yuko niviriko yiravoneka ibintu bakora usanga ariko inshuro cyo kudendereza abategetsi bo muri Afrika nkuko bikaboneka biko raboneka abayobozi babo bayo ariko barakorera amafaranga bagenda bagaremeka imbega ishushe abarongozi bo muri Afrika nkuko byabaye muri Cote d'Ivoire bakagera naho bafunga umukuru w'igihugu Gbagbo Laurent Gbagbo akenshi bamubwiza none yagiye habona yuko rujya rwego ari rwo kugira gusa izo kurenganya abantu hariho abantu bari nyuma nk'uko leta z'Ubufaransa bigenda biremereka inyuma y'abantu n'abantu
tugarutse ku rugendo rwa senateur James Inhofe na senateur Michael Enzi mwavuze ko cyane cyane bashimikiye ku migambi y'ukuntu Burundi bwotera imbere hari impanuro babashikirije kugira ngo Burundi nabwo nyine buze bwafata inzira iterambere
ego me nyamusohero mukuru w'igihugu yaberetse ibisata bimwe na bimwe ababwiza tunga bumani bashobora gukorera mu kugira ngo igihugu kisomere gitere imbere hakaba hariho wanashaka n'ababwiza tunga basanzwe bamaze gutangura gukorera ngaha mu gihugu cyacu Burundi aho ibikorwa biboneka Burundi bukeneye ari ibintu by'umuyagankuba cyane cyane mukamuzi yuko n'igisata cyari n'agataka nabyo nyine kiriko kiratera imbere ati abo bakeneye kugira icyo baterera ati banashaka abagize kumutunda wa Burundi cyangwa ibyerekeranye n'akaranga ibyo abarundi nabo nyine bashobora gukora muri leta zimwe za Amerika turashobora kubikora hanyuma tukagirana imigenderanire ifatiye ku kunda Imana ifatiye ku kubahana ifatiye n'ibyo kubahana hanyuma
Ndiyo bitegekanije ko abo basenateri babonana n'abandi banyapolitike mu Burundi
birumvikana yuko imbere yuko babona na nshuro mukuru w'igihugu bamaze kubonana nabo mu bushikiranganji by'imigenderanire no gufashanya n'andi makungu bakaba bavuze yuko urugendo barahejeje ngaha mu Burundi bagiye bandanya baja mu bindi bihugu byo bigize akarere ka Afurika y'Epfo
ala ndio meza zimana ichegera cy'umuvugizi wa presidence y'Urundi ndabashimiye cyane gose ku kanya maduhaye
murakoze cyane.